bifuriza amahoro n'amahirwe.
Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nirina Haje. Ingingo zo gukumira no gutuzikiza cha virusi ya corona zatanguye kubahirizwa uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda, ziteye impungenge abahinga mu by'ubutunzi.
Abo bose batangaga ama serivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma, noneho n'abandi wikoraga gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse.
Uyu ni Canisius Bihira, umuhinga mu byerekeye ubutunzi. Muyavugwa mu Rwanda muri make kandi umuryango wa Paul Rusesa Bagina witwariye Societe Genjet Aviation ikotesha indege. Mu Burundi amashirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu hasaba leta gushiraho itegeko rigenga guhanahana abakozi n'ibihugu by'Abarabu, igituma muracumva handi hato. Umugabane wa Afrika, Somalia yahagaritse imigenderanire na Kenya. Haya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanyisasi. Amakuru tubafitiye turahera muri Afghanistan, ahicegera cha buramatari w'umurwa mukuru Kabul yagandaguwe uno munsi kwa kabiri mu gitero cha bombe yari yatezwe mu modoka yarimwo. Fidel Niyongabo vyageze gute?
Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati Tarik Aryan yavuze ko igitero cakozwe kuri Mahbubula Muhibi cyahitanye kandi umunyamabanga wiwe congera gikomeretsa babiri mu bajejwe gukingira ubuzima bwiwe. Gitero kigira kabiri cakozwe uno munsi kwa kabiri mu ntara ya Gor cyahitanye icegera cy'umukuru w'urwego ruyoboye iyo ntara Abdul Rehman, gikometse uwundi munywanyi w'urwo rwego. Icyo gitero cakoresheje kandi bombe yari yatezwe mu modoka. Gushika ku ntambwe uratangaza ko ari wo wakoze ibyo bitero uko ari bibiri. Amabombe ategwa mu modoka arakoreshwa kenshi mu bwicanyi mu gihugu cya Afghanistan mu kwezi guheze. Mumenyesha makuru yarishwe hakoreshejwe ubwo buryo. Ubwicanyi bwarabandarije muri Afghanistan naho ibiganiro by'amahoro byatanguye hagati y'abatalibani na leta, bitegekanijwe ko ibiganiro byari byabaye birahagarara hagati izo mpande zibiri bibandanya ku itariki 5 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka bucutangura.
Muri Cameroon naho abakuru b'imidugudu bageramiwe n'abitandukanije babanyuruza ejo ni mu kantusi abandanye n'ino nkuru.
Iryo shimuta n'ibitero bikorwa n'abitandukanije batwara abakuru b'imidugudu byaramagango cyane. Abarwanyi bo mu bice bivugwamo icyongereza barekuye abashefu b'imidugudu babiri kuwa mbere, ariko bishe undi umwe wanze kwemera ibyo babasabye kutagira uruhare mu matora y'akarere ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12. Abaturage bo mu mudugudu wa Dibanda hafi y'umujyi wa Buweya mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni bari mu cyunamo kubera umushefu wabo wishwe. Umurambo we wabonetse ku cyumweru nyuma y'uko ashimuswe n'abarwanyi b'ubutegetsi. Abategetsi muri Kameruni bavuga ko shefu Emmanuel Ngane Ikome yashimuswe ejo bundi ku cyumweru hamwe n'abandi bashefu babiri b'imidugudu. Ababo ejo kuwa mbere bararikuwe ari bazima. Umukobwa wa shefu Ikome w'imyaka 37 Libonge Eposi yavuze ko abitandukanije bavuga icyongereza banatwaye abandi bantu 4 mu muryango we ubwo bateraga ingoro ya shefu. Avuga ko abandi bantu babarirwa muri 40 bari mu ngoro babashije guhungira mu mazu ari hafi no mu bihuru ubwo abarwanyi barasaga mu kirere ntacyo bitayeho. Eposi avuga ko shefu Ikome yatwawe hamwe n'abandi bashefu b'imidugudu babiri bari baje mu birori byo gutaha ingoro nshya y'umudugudu wa Dibanda yari maze kuzura.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jared Kushner, umuhanuzi wa Perezida Donald Trump, azoyobora umurwi w'abategetsi baserukira Amerika bazogira urugendo mu ndwi za mu bihugu vya Israel na Maroc. Inkuru twaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abo bategetsi bazoba bagiye mu biganiro ku vyerekeye amasezerano yo gusubira kugirana imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi yashitswe ko mu ndwi iheze. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi bakomeye ba Leta ya Amerika uno munsi kuwa kabiri. Abategetsi baserukira Amerika na bagenzi babo b'igihugu ca Israel bazofata indege ya mbere itwara abantu izobavana ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv ibajana ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat. Kizoba ari kimenyetso c'intambwe zashitswe ko Inyuma y'amasezerano yo kugirana imigenderanire hagati izo mpande zombi yahagarikiwe na Jared Kushner, umuhanuzi wa President Trump. Intumwa ziserukira Amerika zizoshika muri Israel ku munsi wa mbere w'indwiza. Tegekanijwe ko Kushner agirana ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Israel, Benjamin Netanyahu, mu gisagara cya Yeruzalemu. Amasezerano hagati ya Israel na Maroc agira ubwa kane muyahagarikiwe na Amerika. Ni nyuma yuko Amerika ihagarikiye amasezerano nkayo yo kugirana imigenderanire hagati ya Israel na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe n'ibihugu bya Bahrain na Sudan.
Amakuru y'ikiza cya virusi ya corona ubu naho muri rusangi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanye kubangamirwa n'ico kiza. Ni mu gihe ubwongereza bwo bwasavye umuryango umwe bwa Buraya kwemeza urukingo rushasha rw'iyo ndwara imbere ya Noheli. Ejo ni mukankusi nivyatubwira.
Kugeza kuri uyu wa mbere, Abanyamerika barenga 300,000 bari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Ni umunsi kandi Umunyamerika wa mbere yahawe urukingo rwa virusi ya corona itera iyo ndwara. Iyo mibare izamutse hashize hafi ibyumweru 2 miliyoni z'Abanyamerika birengagije inama bagiriwe zo kwirinda gufata indege no guhurira mu miryango ku munsi w'umuganura uzwi nka Thanksgiving. Amerika niyo ipfamo hafi umuntu umwe muri 5 bapfa ku isi hose bazize COVID-19. Amerika kandi nayo kugeza ejo kuwa mbere yarirengeje abantu 110,549 bari mu bitaro, nk'uko imibare y'umushinga ukurikirana ibya COVID-19 ibyerekana. Minisitiri w'ubuzima w'Ubudage we yahamagariye ikigo gishinzwe ibirebana n'amategeko mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kwemeza vuba urukingo rushya rwa COVID-19 mu gihe uwo mugabane w'isi urimo guhura n'ingaruka zikaze zaguma mu rugo zafatiwe kubuza iyo ndwara gukwirakwira. James Spang uyu munsi yasabye icyo kigo kwemeza urukingo rwakozwe n'isosiyete ya Amerika Pfizer n'iy'Ubudage BioNTech bitarenze umunsi wa Noheli. Urwo rukingo rwakwirakwijwe mu Bwongereza no muri Amerika nyuma yo kwemezwa. Mu Buyapani naho amaperereza mashya yakozwe yagaragaje ko abantu bashyigikiye isubikwa ry'imikino Olympique yo mu mpeshyi 2021 yari iteganijwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka wa 2022 iza gusubikwa kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndayibutse ko twumvikana kuri za FM zitandukanye, kuba twumva muri mu gihugu cy'u Rwanda no muri Uganda, haba twumva muri mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave. Ahandi mushobora kumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Makuru mu karere k'ibiyaga binini turayahera ku Rwanda mu by'ubutungane, aho umuryango wa Paul Rusesabagina witwariye uno munsi Societe Gainjet Aviation ikotesha indege, akaba ari nawe yatanze indege yatwaye Rusesabagina imbere yo kwisanga mu Rwanda. Umuryango wa Rusesabagina witwariye kandi uwitwa Constantin Niyomwungere. Izo mpande uko ari 2 zagizwa ivyaha 8 muri rusangi. Ikirego cha mbere catanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikindi naco kizotangwa mu Bubiligi. Inkuru irambuye na Venuste Nshimiyimana.
Ikirego cyatanzwe mu rukiko rwa District ya Texas y'Uburengerazuba mu rugereko rwa San Antonio cyatanzwe na Paul Rusesabagina n'abagize umuryango we bose, umugore we n'abana be. Bararega ikigo Gainjet Aviation, ikigo gikodesha indege gifite icyicaro mu Bugereki. Icyo kigo ni nacyo cyatanze indege ivugwa ko yakoreshejwe mu gushimuta Paul Rusesabagina. Undi ugaragara mu kirego cyatanzwe kuri uyu wa mbere n'uwitwa Constantin Niyomwungere ari Gainjet Aviation, na Constantin Niyomwungere bararegwa ibyaha 8. Icya mbere, Constantin Niyomwungere araregwa kwica itegeko rirengera abashyirwa ku ngoyi aho baba bari ari hose ikaba ari nayo mpamvu ashobora gukurikiranwa mu nkiko zo muri Amerika kubera uruhare abamurega bavuga ko yagize mu kubeshya Rusesabagina ko yatumijwe mu nama mu Burundi n'abakuru b'amadini agakoresha indege ya Genjet Aviation kugira ngo amugeze mu Rwanda. Ikirego cya kabiri niyo mungere aregwa no gushimuta no kujyana bunyago igikorwa gihanirwa mu nkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano Amerika yashyizeho umukono. Icya gatatu araregwa gushyira ku ngoyi n'ibindi bikorwa bigamije gutesha agaciro Paul Rusesabagina. Icya kane ni ubufatanyacyaha n'ikigo Genjet Aviation cyatanze indege yatwaye Rusesabagina n'abandi bakozi ba Leta y'u Rwanda bavugwa mu kirego uko bakoze umurimo wo guhoza ku ijisho Rusesabagina bakitwaza niyo mungere kugira ngo bamugereho bamwizeza kumutumira mu nama abatanze ikirego bita inama za nyirarureshwa. Icyaha cya gatanu kiregwa Societe Genjet Aviation na Constantin yo mungere n'uburiganya kuba baramushutse babigambiriye bakamugusha mu mutego babizi neza kandi akawugwamo. Icyaha cya gatandatu nacyo kirareba ikigo Genjet Aviation na Constantin yo mungere bararegwa kuba barafunze Rusesabagina mu buryo butemewe kandi bagahuza igikorwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo afatirwe i Dubai ajyanwe mu Rwanda atari ku bushake bwe. Icyaha cya karindwi nacyo kibareba bombi n'ikibikorwa bakoze n'amagambo yavuzwe n'abandi bafatanije byari bigamije gutesha icyubahiro Rusesabagina kumwogeraho uburimiro ku buryo byamugizeho ingaruka mbi bikamuhahamura bikamutera kwiheba no guhangayika. Icyaha cya munani ni nacyo cya nyuma n'ukwica amategeko mpuzamahanga. Icyaha cyarezwe Societe Genjet Aviation na Constantin Umungere gushimuta gutwara bunyago gushyira ku ngoyi kandi ababarega bakavuga ko bafatanije na Leta y'u Rwanda yashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ikirego cyatanzwe n'abunganira Paul Rusesabagina mu mategeko batandatu bari muri Amerika. Umwunganira mu Bubiligi Maître Vincent Lurquin yavuze nawe ko agiye gutanga ikirego nacyo kirebana no kuba Rusesabagina yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Yavuze kandi ko hazaregwa ba nyir'indege yamutwaye ikigo Genjet Aviation n'ababigizemo uruhare kandi bamwe yongeyeho ko bashobora kuba bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Maître Lurquin ntiyavuze izina ry'uwo mubiligi wabigizemo uruhare ariko yavuze ko azi aho aherereye kandi yizera ko azaboneka. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tukiri kuyavugwa ku Rwanda, ibikorwa byo gushira abanyagihugu mu mirwi mishasha y'ubudehe birabandanya. Bamwe mu banyagihugu bo mu burengerazuba bw'ico gihugu bagendewe n'Ijwi ry'Amerika bagiriza abayobozi b'inzego zo hasi kubashira mu mirwi byishakiye badashingiye ku makuru y'ubushobozi bafise yatanzwe na bagenzi babo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima adushikane mu karere ka Rusizi yagendeye.
Nahateraniye abaturage bo muri umwe mu midugudu ibarizwa mu mujyi wa Kamembe ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umuyobozi w'akagari arahamagara izina ry'umuturage, undi nawe agatambuka akajya imbere ya bagenzi be, hanyuma bo nabo bakavuga icyiciro cy'ubudehe akwiriye gushyirwamo bashingiye ku mibereho ye basanzwe bazi. Aba baremeza ko icyo gikorwa kirimo kugenda neza ndetse ko ari bo ubwabo barimo kukikorera. Ku rundi ruhande ariko hari bagenzi babo bo mu mirenge ya Bugarama na Gikunda Mvura babwiye Ijwi rya Amerika ko batemeranya n'uburyo ishyirwa mu byiciro ririmo gukorwaho batuye.
Ntabwo tubyishimiye, mu byiciro badusizemo twe ntabwo bidukwiye.
None ni bande bakibashyizemo kubunda abaturage ariyo baterana bagashyirana mu byiciro?
Abaturage bajya kuvuga abayobozi bakavuga ngo reka reka ngo ibyiciro mukwiye ni ibi n'ibi, ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo ku byiciro.
Ngere ntabwo nari kujya kugwana n'ubuyobozi kubera iyo cyane, naravuze aho munshira ndahakira gutyo. Ubwo niko mwabibonye uburyo bwakozemo ntabwo byanyuze kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri Rocha no umuntu ubitse 45,000 ku kwezi ariko ngiyewe pe usibye naho hantu mpinga ta 45,000 njya nkuramo mbitse
ikibazo nk'iki cy'abayobozi bo mu nzego zibanze batungwa gatoki kuko barimo guhindura ibyakozwe n'abaturage mu gushyirana mu byiciro by'ubudehe kandi kiragaragara no mu karere ka Nyamasheke naho mu burengerazuba bw'u Rwanda
kwatanza amakuru twicaye mu isibo nk'abaturage duture tuziranywe mu isibo tumaze kubikora gitifaraza nti ibyo mwakoze ntago ari byo uwo twakwashyize muri da tubona kimukwiye akamushyira muri ca uwo muri ca akamukuramo akamushyira muri ba
ngende kwibaza niba bafata umucuruzi n'umuturage usanzwe w'umukene bakabashyira mu cyiciro kimwe uzi ibyo bintu birahuye
aba baturage bakagaragaza ko batumva impamvu bashyirwa mu byiciro bimwe nabo badahuje amikoro
nkange ubu ngubu tuvuge ahantu ntuye abaturaturanye ni ikibanza gusa mfite umuryango w'abantu batandatu ntangira mituwe n'icirishuro ndi n'ikimuga mfite tije mu kaguru ariko kugeza n'ubu ngo ndi muri cyakiciro cy'abakire
hari umuntu bashyira mu cyiciro cyaca nanye nkakijyamo wabona imibereho afite wabona niyo mfite ukabona ntabwo bihuye tukajya mu cyiciro kimwe aho niho twagiriye imbogamizi pe
ibintu biruku mu gihe ubwo yatangizaga iki gikorwa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yasabye ko ishyirwa mu byiciro ry'abaturage rikorwa mu mucyo kandi bo bwa bakaba ari bo babigira mu ruhare bikorewe aho batuye Ministri Shyaka Anastase uyobora iyo ministeri yabigarutseho muri aya magambo
kijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane kandi abanyarwanda n'ubundi ubwangamugayo ni barabikunda nubwo hari nta muryango uko bivuga mu kinyarwanda ariko ubwangamugayo mu kinyarwanda n'ubupfura tuzi ko bihari turasaba rwose ubwangamugayo bwaba ari ubw'ubuyobozi bwaba ari n'ubw'abaturage ariko ikindi turizeza abayobozi b'inzego z'ibanze ko uzabusanya nabyo tuzajyana mu mitsi kuko amakuru abeshye ayobya igenamigambi ry'igihugu ubwo mbese mu byukuri no uba wadutokoje watukoje gahunda zacu watukoje iterambere ryacu ubwo rero ibyo ntabwo twabijyamo turifuza ko ibintu bizakorwa mu buryo bwo kandi tuzafata umwanya ntabwo tuzabigira huti
ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage barimo gushyirwamo hirya no hino mu gihugu ni bitanu bifite amazina y'inyuguti kuva kuri A kugera kuri E ibyiciro bibiri bya mbere ni ukuvuga A na B ubutegetsi busobanura ko ari iby'abishoboye ndetse bashobora no kunganira leta mu kuzamura imibereho ya bagenzi babo ni mu gihe bibiri bikurikiyeho ni ukuvuga C na D ari iby'abakeneye kunganirwa kugira ngo bashobore kuzamuka mu iterambere naho icyiciro gifatwa nk'icyanyuma cya E kikaba icy'abageze mu zabukuru n'abandi bafite ubumuga bukomeye batagishoboye gukora ku buryo bakeneye kwitabwaho by'umwihariko bijyanye n'uburyo ibyiciro by'ubudehe byakomeje gushingirwaho mu gutanga ubufasha yabo buturuka muri leta cyangwa se mu bandi baterankunga hari abakigaragaza impungenge ko ibintu byakongera gukorwa uko nyamara ubutegetsi bwo bukabamara impungenge buvuga ko icyo cyavanweho ubikigamijwe ari ukubyifashisha mu igenamigambi ry'igihugu Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tugume mu Rwanda aho leta yongeye gufata ingingo zidasanzwe zo gukumira no kurindikiza cha virus ya corona kibandanya kwiyongera ivyizo ngingo na Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
Zimwe mu ngamba zidasanzwe zongeye gushimangirwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere harimo gusubika ku mugaragara amakoraniro ku rwego rw'igihugu guverinoma yemeje isubika ry'inama ngarukamwaka y'igihugu y'umushyikirano Muzindi ngamba zafashwe zirebe igihugu cyose mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020 ingendo zibujijwe kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 zo mu gitondo aha birumvikana ko guverinoma yakuyeho isaha imwe kuko ingendo za nijoro zarangiraga saa 4 guverinoma kandi yanzwe ko kuva ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo kubirebana n'amateraniro rusange naho imihango y'ubukwe ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hatandukanye byakuweho umubare w'abitabiri inama nawo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateranira bose kandi guverinoma yategetse ko bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ku bikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bagasimburana imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zemeye gutwara 50% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni mu gihe ubusanzwe zari zarahawe gutwara abagenzi kumuza ndengo y'100%. Hari impungenge ko ibiciro by'ingendo byaba bigiye kongera kuzamuka kubirebana n'insengero zari zarahawe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kugenzura ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo nabwo inshuro imwe ku cyumweru imihango yo gushyingura guverinoma yavuze ko itagomba kurenza abantu 50 naho umubare w'abitabiriye kiriyo nawo ntugomba kurenza abantu 15 icyarimwe ku myitozo ngoramubiri ikorwa mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se gyms no kogera muri piscine birabujijwe icyakora guverinoma yanzuye ko abantu bacumbitse kuri hoteli bo bemere gukorera izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo ariko nabwo wabanje kwerekana ko bipimishije COVID-19 imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi guverinoma yayihagaritse gusa ku makipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemerewe gukomeza kuyitabira guverinoma kandi yafashe ingamba zihariye kubireba umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda aho ingendo zibujijweho kuva saa moya z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'ukwezi mu karere ka Musanze kandi insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30 inama y'abaminisitiri yongeye kwibutsa ishimitse abaturarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki guverinoma yibukije ko batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano mu gushaka gusobanukirwa ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda izwi rya Amerika yiyambaje impuguke mu by'ubukungu bwana Kanizi Yusibihira maze avuga ko kuba muri ibi byemezo hagabanyijwe amasaha y'akazi ari ikibazo gikomeye
abo bose batangaga amaserivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma noneho n'abandi uwikora gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 28 kuri 28 noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse ni ikibazo kitatworoheye
bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka
buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane kirafata abantu bakiri bato kikabica kirafata abakuru kikabica
hari kandi bari bafite ubukwe muri uku kwezi bavuga ko ibi byemezo byabakomye mu nkokora muri gahunda bari bapanze nk'uyu musore uvuga ko kugeza bari mu gihirahiro
ije numvaga wende cyari gukorwa bari kuvuga ati wenda ubukwe ntago mugomba kurenza abantu 15 cyangwa 30 cyangwa se bakavuga ati haze pare w'umuhungu na Marene w'umukobwa n'ababyeyi babiri b'umukobwa ubwo ni papa na mama we n'ababyeyi babiri b'umusore bagendeye kwa padiri babasezeranye nibava kwa padiri gusezeranya biyakirire muri hoteli basige n'intera yabugenewe birangire cyangwa se ibyo kwiyakira biveho nibava gusezerana kwa padiri bajye kwifotoza batahe ariko nk'ubungubu urabona ko ni ikibazo gikomeye niba wari warishyura avance ya sare kwishyura avance ku myenda ukishyura avance ku bindi bintu byose bizakenerwa ubungu ntabwo amafaranga bayagusubiye
none ubwo harakurikiraho iki murakora iki
ubu shigiye gukurikiraho nyine ni ukuganira kw'imiryango tukaraba ko ubukwe nyine tubwimurira mu yandi matariki yo mu yandi mezi ariko nanone nabyo ni ikibazo ko ntabwo tuzi igihe icyorezo kizarangirira kereka iyo umuntu yari azi igihe urukingo ruzabonekera akaba ari bwo avuga ati ubukwe bwanjye buzajya mu kwezi urukingo ruzaboneka ubu nyine turi mu gihirahiro nta kundi
kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura abasaga 600,000 abamaze gukira nabo baragera hafi 600,000 ni mu gihe abakirwaye iki cyorezo COVID-19 bo ari chenda na batanu, naho abamaze gupfa ni mirongo itanu na batandatu. Guverinoma kandi yemeje ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Repubulika Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abandi bayobozi, abaturage n'abanyamakuru, ndetse akageza ku Banyarwanda uko igihugu kizaba gihagaze. Wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amashirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba Leta y'u Burundi gufata ingingo ruhasha zituza ico caha no gushiraho itegeko rigenga uguhanahana abakozi n'ibihugu vy'Abarabu, Abarundi n'Abarundikazi bakunze gushorwamwo. Ni nyuma yaho ejo kuwa mbere polisi y'u Burundi fashe abakenyezi 101 bagira bajanywe kugurishwa mu bihugu vy'Abarabu. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Eroje Wirika neza.
Abo bigeme n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aki polisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe izwi n'amategeko. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza yabwiye amenyesha makuru bari baroye kwerekwa Abarundi kazi kwiri ishyirahamwe risanzwe rifise aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze nuko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri ishyirahamwe hari habarigize, aba bari bapanze iyo nzu ku maherashika imiliyoni 2 Marundi yaramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu, hari aho bari bamazeyo indwi zibiri, hari abamazeyo indwi. Aba bantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaka babashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu ubujijwe gwirwa ruriyamerezwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko vyemezwa na Prime Mbarukeye, umukuru w'ishyira hamwe ONSCT we ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwijwe ujya Amerika abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze nk'ibaro dufise byo mu mwaka w'2018, Abarundi n'Abarundikazi bashika 251 baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyene twavuze by'Abarabu. Hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82 n'abana 97. Ivyo biharuro vyariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hirya 2018.
Florence Bovin, umukuru w'ishyirahamwe ya Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko abaja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Mbarukeye atwara ONSCT we ton frère afise ibintu bine nyamukuru asaba Leta y'u Burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu Abarundi n'Abarundikazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no ku isi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vy'ukuri Abarundi n'Abarundikazi bashaka kuja gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe gucyo bashitse hariya mu bibiri bihugu bashobore gukingirwa, kuvuzwa n'uguhembwa bikwiye, kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba Leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iriko iratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu. Byofasha kubwira urwo rudandazo rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko Leta y'u Burundi yohimirizwa kurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro inzira igenda ubwa kane turasaba ko leta y'Uburundi yakora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'Abarabu
icegera cy'umvuzi w'igipolisi ahamagara imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere
abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ari naco gituma tubasaba yuko bashobora kuba barabuza abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babatwa barimo
Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga byerekana ibihugu nazo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu by'ibyaga binini bya Afrika hamwe n'iy'ubuseruko mbere y'igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko abakora ubucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afrika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu bya rutura mu minsi ishize Amerika yanishije kwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cyane Roger Urikaneza ijwi rya Amerika
akaba ari nungaha duce dusozerera amakuru twari tuhafitiye kuri uno mugoroba dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Ngundikije byashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kugira ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu murara hajyana ahatajyana naho harari umwansi